aya makuru tuba twararose mu bushikanganje bujeje ingenda n'ubundi makungu no gufashanya mu iterambere, ariko ntitwashoboka twemeza ko amakuru ariyo canke atariyo mu gihe tutarakora amatohoza ku ruhande rw'ubushikanganje bw'ingenda n'ubundi.
Iyo muvuze ngo amakuru mwarayaronse ariko ntimwashoboka mwemeza, mwayaronse biciye mu yahe nzira, mu nzira ya diplomasi, mu nzira yahe?
Na makuru ariko aravugwa ahantu hose, twaramaze no kuyakira kuko ingingo imaze gufatwa n'igihugu kindi, igihugu kiba cyigenga, ntidushobora kuyisubira ko turubahiriza ubwigenge bw'igihugu cyo no ku isasuzuma ndetse n'amasopeyi turayubahiriza, donke inkuru twarayironse ariko twataragira amatohoza, turabanza tukayakira bwa mbere na mbere iyo ngingo, hanyuma tukayishyira mu ngiro, hanyuma izokurikira bizoba iz'amatohoza. Mugabo ntitwavuga se kuri ngingo nayo twarayimenye kandi twarayakiriye.
Mwayimenye bivuye muri Afurika y'Epfo mu buryo ibyo kumenyeshwa ayo makuru nyene bicamwo?
Mu bisanzwe igihugu n'ikindi birafite uko bivugana bigahabiraba byose.
Ni ukuvuga ko Afurika y'Epfo yarabamenyesheje ayo makuru mu yandi majambo?
Yego cyane, amakuru twarayarose. Navuga nti uretse ko bari kuranayavuga no ku maradiyo atandukanye no mu bushikiranganje biciye mu buryo byategerezwa gufasha nyene mu buryo navuga nti officiel niko nabwite amakuru twarashoboye kumenyesha.
Hanyuma abarundi ni bangahe babamenyesheje ko bagirwa n'ico cyako mvuga ko bariko baratohoza, no kuvuga ko bakimutaraziye neza neza ko baba barabikoze cyangwa batabikoze, ariko Afurika y'Epfo yari bamenyesheje, ariko aba Afurika y'Epfo yabamenyesheje ko izo basubiza bangana gute za Madame Sonia?
Ushike ubu nta gitigiri cumi hariko twovuga cyabo barundi birukanye turaharonka, icyo gituma tuvuga tuti ngo tubangira gatoya bakaduha umwanya ushobora kugira amatohoza by'ukuri tutaronka n'igitigiri nyacu.
Ni ukuvuga ko Afurika y'Epfo yababwiye muri rusange ko ariho abarundi bakora muri ambasade y'u Burundi hariya igiye kubarungikira, ariko ntiyigera ivuga igitigiri cyabo.
Yego cyane, amakuru twayaronse muri rusange hamwe n'abandi bose nkuko n'abandi babimenyeshejwe.
Hanyuma bakavuga ko abo bakozi ba ambasade bashobora kuzoshika mu gihugu cy'u Burundi ryari, hari abamaze gutahuka ariko ku butaka bw'u Burundi hari abaratahuka, bataratahuka bitegekanije ko bo batahuka ryari.
Uko biri kose iyo birukanye umuntu aho igihugu cyo birukana ku ngingo yacu bigenga, barabuha umwanya wo kwitegura kugira ngo ashobore gukinjura.
Ayo matohoza muvuga ariko akorwa hagamijwe kugira iki? N'imbabazi baba bamaze kubirukana
ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, kandi twamaze kwakira iyo ngingo yafashwe n'igihugu cya Afurika y'Epfo, birasaba ngo tugire amatohoza ku ruhande rwacu natwe kugira ngo dushobore kumenya nimba by'ukuri ashaha Abarundi bagirijwe, nimba aricyo hanyuma kugira ngo ababizyegeze bafate ingingo. Izo ngingo zishobora gufatwa bivanye n'ibiba byavuye matohoza, bigashobora gufatwa biraba aho byagirijwe cyangwa ugasanga bifashwe kuzindi ngo bivanye n'ikiba cyavuye matohoza.
Icyo kibazo n'ubwa mbere mukimenye ni ikibazo gisa nk'icyatangaje abatari bake, ariko ku ruhande rw'u Burundi n'ubwa mbere byaba bishyitse?
Yego cyane, ku byo nzi byewe ingira ngo ibingana n'imyaka nshyise gushikura nta kibazo kinshi nari bwige numva kibaye hagati y'ibihugu. Mugabo icyo bamamenyesha batwumviriza ni uko mu gihe biba byarashize by'ukuri hamwe n'amatohoza byoshika akagirwa, tugasanga by'ukuri abakora mu serivisi z'u Burundi barakoze icyo cyaha, agira amenyeshe abatwumviriza yuko uko biri kose si nta mayurindu n'abantu nk'abandi, nabo baba bakora mu serivisi baguma n'abene igihugu nk'abandi, bashobora gushika bagakosha n'abantu.
Kumenya ko bakorera ubuserukizi bw'u Burundi muri Afurika y'Epfo mwumva ko mubizi, ariko ibyaha bisata bakoramo Afurika y'Epfo ntiyigeze babwira, n'ubwo mwavuze ko batababariye bangahe bazobarungikira, ntiyigeze navuga ati bakora mu gisata cyo gutwara abantu kuri aeroport, bakora mu gisata cyo gutanga amaviza, bakora mu gisata cyane.
Oya, nta bisata turamenya bakoramo, ariko tumaze kugira amatohoza ko biri kose amakuru akwiye.
Madame Sonia Niyubahwe, muvugire ubushikiranganje bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, turashimire kuri kano kanya muhaje ry'Amerika.
Urakoze cyane.